iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Oriane Tangishaka agiye kubashikiriza amakuru yo kuri nosa. Uburundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri nosaha, amakuru y'inosaha yaza kwibanda cyane cyane ku Burundi. Leta y'u Burundi ifise umushikiranganji wa mbere mushasha Javier Ndirakobuca, yemejwe n'inama nshingamateka n'amajwi 100%. Uyu ni Agathon Rwasa, mukuru w'umugambwe CNL utavuga rumwe n'ubutegetsi, yasanzwe ari umushingamateka. Muradutunga ku kibazo cyo mu buhinga bw'ivyuma amajwi atariko arasohoka neza. Amakuru yacu y'uyu munsi yazoba hanini yerekeye igenwa ry'umushikiranganji wa mbere mushasha Gervais Ndirakobuca, yahora ari umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati n'iterambere ry'amakomine hamwe n'igenwa rya leta nshasha. Inkuru yateguwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza. Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere w'u Burundi n'umuntu ki?
General de police Gervais Ndirakobuca w'imyaka 52 y'amavuko yahoze ari mu rwanyu w'umuhari CNDD-FDD. Yavukiye ku mutumba wa Kibaya uri muri zone Ndora, commune Bukinanyana y'intara ya Cibitoke. Yize amashuri mato yiwe muri commune ya Gihanga iri mu ntara ya Bubanza, ikabihana urubibe na Cibitoke avukamwo. Igice ca mbere cayisumbuye aja kukibandaniriza kw'ishure ryisumbuye ryo mu ntara ya Cibitoke, ica kabiri naco acigira ku ryisumbuye ryo muri quartier ya Ngagara i Bujumbura. Inyuma yaho yagiye kuri kaminuza nkuru y'igihugu mu gisata ca shimi, ariko ico gisata ntiyakiminujemwo kuko mu 1993 intambara imaze kwaduka mu Burundi, yahisemwo gufata umuheto aja mu ishamba kurwanya ubutegetsi bw'ico gihe. Mu barwanyi basangiye urugamba rwo mu ishamba harimo President Evariste Ndayishimiye, umuhisi Petero Nkurunziza yahoze ari President w'igihugu cy'u Burundi, na Alain Guillaume Bunyoni asubiriye. Akiri mu ishamba ku rugamba, Ndirakobuca bamutazira ndakugarika. Ijwi rya Amerika ryabajije umwe mu bo basangiye urugamba igituma baramutaziriye ako kazina kanda kugarika, nawe yishura agira ati: ndakugarika bisigura ndakwica atakinya. Nakazina twamuhaye bivuye kunyifato yarafise tukirwana. General de police Ndirakobuca batazira ndakugarika amaze kuzezeshwa amabanga atari make mu gihugu cy'u Burundi, muriyo harimwo ayatandukanye yo mu buyobozi bw'igipolisi cy'u Burundi, umuyobozi mukuru w'ibiro bijejwe iperereza no mushikiranganje ajeje ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere ry'amakomune n'umutekano. Izina giwe ryakunze kuza kenshi mu madosi arimwo ayabicwa n'abanyuruzwa no guhangana bikomeye n'abakora imyerekano mu 2015 biyamiriza manda ya gatatu y'umuhisi Petero Nkurunziza. Ndirakobuca ari ku rutonde rw'abategetsi umwe bwa Buraya na Amerika vyafatiye ibihano bibagiriza ubwicanyi n'ayandi mabi. Ugo rutonde rw'abafatiwe ibihano na Alain Guillaume Bunyoni avuye mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi, inyuma y'imyaka 2 ari muri ico kibanza aruriko.
None igihagararo n'ijunja vya Ndirakobuca bingana gute mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD?
Ako kabazo ijwi rya Amerika ryakabajije umugumyabanga yahoze ari mu b'imbere muri uwo mugambwe, hama yishura ati: ndakugarika ryamye yegereye abafata ingingo zikomakomeye mu mugambwe. Ariko kugera mu 2017 sinovuga ko yari mu bavuga ntigijane. Ashima kwiyegereza ubufise ubutegetsi n'ubushobozi gusumba abandi. ikindi aragamburukira cyane uba amubereye sebuja. Mu vy'akazi ni umuntu afata ingingo ariko rimwe na rimwe zikaba ingingo gihutihuti. Nibuka ko muri kahise hari umuntu yigeze kwishira ko amapingu kandi bitari mu vyo yarajejwe. Ntatinya rero gufata ingingo naho yo binyuranye n'amategeko. Mu kuvuga adududurira ko adatinya. Ni gake Gervain Ndirako buca aboneka ariko aramwenyura. Abamuzi yamara babwije ijwi Amerika ko ari umuntu atera inkuru atebura cyane kandi akazitwenga kumwe n'abandi abazitera. Ndakugarika asubiriye Alain Guillaume Bunyoni akunze kuboneka ku mbuga ngurukana bumenyi ari mu mazu yiwe y'agaciro kanini aha utuganuke tw'agaciro kanini umutambukanyi wiwe turimwo amamodoka azimvye aceza umuziki na madamu wiwe biyambariye amahuzu biboneka kwa azimvye. Ijwi ry'Amerika ryabajije umuzi mu ishamba riti Ndirako buca umufuko wiwe ntiwifashe nk'uwa Bunyoni canke n'ukwicisha bugufi nawe ari ku murongo umwe na Bunyoni mu vy'umufuko ko ataboneka asayangana ku mugaragaro nka Bunyoni asubiriye. Nawe yishura ko naho Ndirako buca ivya politiki abivugira hejuru atarya umunwa ivy'ubutunzi bwiwe bitopfa kumenywa n'uwariwe wese. Akabandanya agira ati gusa arabufise ubwo butunzi kuko burya kuva kera ari mu budandaji bw'inzahabu buca mu nzira zinyuranye n'amategeko. Ahariko homenya ko Bunyoni naho ubutunzi bwiwe atabuhisha muri politiki avuga make ku mugaragaro ayavuga arayitondera. Abagabo rero babiri naho batandukaniye. Gervain Ndirako buca agiye kumushikira nganje wa mbere w'u Burundi arubatse. Afise abana indwi bagizwe n'abakobwa bane n'abahungu batatu. Hagataho naho twavuze ko mu 1993 yataye ishure akaja mu ishamba amaze kuva muri iryo shamba yamazemo imyaka itari mike yarasubiye ku ntebe y'ishure aja kuminuriza kuri kaminuza ya Espoir d'Afrique iri Bujumbura mu Burundi. Muri iyo kaminuza akaba yahavanye impamyabushobozi mu 2013 mu gisata c'amategeko.
Arakoze mugenzi wacu Diane Nene nahazwa yadushikirije ni umuntu ki Gervain Ndirako buca. Nkuko twababwiye rero makuru yacu araza kwibanda hanini kwigendwa ry'umushikiranganje wa mbere mushasha Gervain Ndirako buca yahora ari umushikiranganje jejwe intwaro yo hagati n'iterambere ry'amakomine amwe n'igendwa rya leta nshasha. Mugenzi wacu rero Eloge Burikaneza aratubwira ibindi.
Tumwemeje ijana ku ijana.
Gervain Ndirako buca yemejwe n'abashinga amateka bose bari bitavye n'abatumwe uko bari 113. Ntambo umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Gerard Ndabirabe yatanze zatumye president Ndayishimiye yashima guhindura mushikanganje wa mbere arenga yome Bunyoni bari bamaranye imyaka ibiri ku isonga ry'Uburundi. Ndabirabe yabwiye ujejwe guharura amajwi mu nama nshinga amateka kumenyesha niyo amateka yubahirijwe canke yatakurikijwe maze asigura ko ivyakozwe vyisunze ibwirizwa nshingiro
ategeza kwemezwa n'abashinga amateka 63. Kandidatira y'umushikiranganje wa mbere yemejwe n'abashinga amateka 113. Abatayemeje nta numwe n'abataca bayivuze ko nabo nyene nta numwe.
Eka na gatongo wasa umukuru mugambwe senere utavuganwa n'ubutegetsi yasanzwe umushinga amateka asanga atamategeko yahonyanzwe. Yavuganye n'amenyesha makuru ahejeje kwemeza Ndirako buca umushikiranganje wa mbere
araza n'iryo zina rikemezwa cyane rigahakanwa n'amashinga amateka. Umukuru yo yasabye n'amashinga amateka yuko yemeza cyane akana iryo zina. Abashinga amateka rero umwe wese kumva ngira ngo tsinyiwe yavuze ati icyo mukuru y'ubu ariko arasaba nicyo aracyemeza.
Rwasa twari umugambwe wa kabiri waronse amajwi menshi mu matora y'2020 yifuza ko leta nshasha yobihagarariye abarundi bose.
Kibereye nuko uburundi bwubakwa n'abarundi bose. Uburundi si bwa sende defte nuko abarundi twese. Inama shikiranganje ikwiye kubamo abarundi bose babishoboye kandi nizera yuko batari muri CNDD-FDD bohoye.
Nayo cyatumye Perezida Neva kubura arenga iyo Bunyoni kitavuzwe umukuru wa Senegal akinuganuga.
Icyo nushimikira ko ni iki? Tugize iminsi twese twumva umukuru w'igihugu yidoga yuko muri leta yiwe hari abanebwe, hariho abantu badashoboye, hariho abantu bitwara uko bishakiye. Mu bisanzwe umushikiranganji wa mbere niwe abwiriza kuca bikorera akazi. Uwo barabanebwe akamuha abandi bashaka kurangurura ibikorwa. Kugera umushikiranganji wa mbere byamugoye, umukuru w'igihugu akabona kugure umwanya uri kurangureka bifashisha inzego zijejwe amategeko n'amashinga amateka na nyenga z'amateka cyendo bayo ari bisanzwe
uko biri kose kiboneka nuko Gervain de la Kobucha afise umuhezagiro wa Saint FDD mu gambwe ku butegetsi umwe mu bagize inama y'inaribonye zawo ku gihe kirekire akaba n'umushinga amateka azano ndaruvukanye yabyerekaniye mu byo yavuze ko atamwanya wo gutabigora mu kumutora
yarumije approbation rero sinumva ko babaje mu matora ukwemeza nibyo je niyumvira cyo je amatora bijemmo aho byanditse ngaho kirese ko atumvise nabi sinzi ko noba ndabagoye muri soyo kadusomera ukuntu badusaba gukora kuno dusaba gukora nshaka kuvuga urwandiko rwaje baduhaye izina pour approbation baduhaye izina kugira ngo dutore murakoze
ego none mwebwe mwumva ko cyatu bigenza gute honorable zeno cyatu bigenza gute
uko twobigenza nuko twemeza izina baduhaye nta tableau ikenewe nta matora akenewe turemeza niyo ndyo mwumva nita approbation
dukoma mashi
ego
nimuvuge kimwe dukoma mashi ah
imbere yuko aja kurahira mu nama nshinga amateka ku muhinga mu wakuru wa gatatu bwana ndira ko buca yabanje kugenwa na president yongera yemezwa ni nama nkenguza amateka Gervain de la Kobucha aba yamushikanganje wa mbere ku nshuro ya mbere aturuka mu ntara y'ibitoke mu buraruko bushi burengero bw'u Burundi arawe mu mabanga akiri mu bihano by'ubumwe bwa Buraya bizorangira mu kwezi kwa 10 kuza ni bihano bishobora kongerwa kiringo cy'umwaka wisubiriza ku byongerewe umwaka uheze kwa 18 kwa 10 yari yamaze kuba umushikanganje umujyango umwe bwa Buraya umwikeka ko kuba yarakoze ivyaha birimo guhohoterekiremo umuntu mu 2015 ubwo giha batavuganwe n'ubutegetsi bwanya kwigendera nkuru nziza baje mu myerekano yo kurwanya ikindi kiringo ciwe cateye impari yagafata kirangije nta wuze niba umwe bwa Buraya buzoca mutezurira nkuko leta zunze umwe za Amerika zabikoze mu mwaka uheze mu gukura ibihano kuri Bunyoni yari yafatiwe mu mwaka uheze nyene yikekwa ko be n'izo byaha ibogozo wajyarenga yome Bunyoni igiye bukijikurwa n'ifungwa bya Bisanira Jean mu mwaka w'2007 ico gihe wa mugabo yari mukuru w'umugambwe Saint FDD yaravuga ari kijana hakaba harabavuga ko muhisi president Nkurunziza ubwiwe yamutegeka ivyo akora nkuko n'ubu byavugwa ko president Ndayishimiye atokubahuka gukora ikintu Bunyoni yatifuza canke atemeye kuva umugambwe Saint FDD wahoze ari umuhari w'inyeshamba z'abahutu uroye ku butegetsi mu 2005 inyuma y'amasezerano ya Arusha ni imwe mu ngingo zikomeye zifatiwe abategetsi bakomeye bakomokamo ku rwego rwa general inyuma y'abafunzwe n'abahunze bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu 2015 unyo nabogojwe yatigeze aho nyoza ikirenge ku kirimba cyagenewe umushikiranganje wa mbere akaba yari yanse kuja kuhaba arutisha kirimba ciwe bwite yubakiye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu minsi ishize bene mutambukanye wiwe babonetse mu ishengero rya protestanti bashima Imana ku vyitu rya Amerika rikesha aboryizeye baraho umukenyezi wiwe yavuze ko yiteze igitangaza kubera yaheruka gusengera aho hantu umugabo wiwe aramushikiranganje yasanzwe akaba hagarutse ari umukuru wa leta maze agira ati nibiri imbere turavyizeye atagihindutse leta nshasha yamenyekana mu masaha ari munsi ya 28 za nkuko amasoko y'ijwi rya Amerika yabiribwiye eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
urakoze leo neza kuri iyo nkuru tukiri mu Burundi turabe ibijanye n'umutekano inzego z'umutekano igipolisi n'inyamiramabi zahinduwe mu gihugu cyose hahinduwe kandi abajejwe ububiko bw'ibigwanisho mu gipolisi ni nkuru tugezweho na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
inzego zitatu zikomeye mu gucungira umutekano w'igihugu nizo zahinduriwe abayobozi izo nazo ni igipolisi gicungera umutekano kigafata n'abantu bibaye ngombwa inyamiramabi zifunga abantu hamwe n'igipolisi kijejwa binjira n'abasohoka mu gihugu canke mu ntara guhera mu gisagara ca Bujumbura hari ingoro y'umukuru w'igihugu abatwara izo nzego z'igipolisi bahinduriwe amabanga abagenywe nka bose n'amazina mashasha icongeye ko nuko wagenywe ivyegera gusa icagira c'utwara igipolisi i Bujumbura abaye colonel de police Manirakiza Ernest icagira tujejwe igipolisi kijejwa binjira n'abasohoka mu gisagara ca Bujumbura nawe yabaye umukenyezi Capitaine de Police Sibomana Marie Rose ku mugwa mukuru wa politiki Gitega naho nyene byagenze gutyo izo nzego zitatu z'igipolisi zahinduriwe abazitwara abo bategetse batatu bahinduwe kandi mu ntara zitandukanye z'igihugu guhera ibubanza Bujumbura Rural Cibitoke Muramvya Mwaro Rugigi Kayanza Kirundo Ngozi Bururi Makamba Rumonge Rutana Cankuzo Karusi na Muyinga abandi bahinduwe n'abatwara amashuri y'igipolisi abatwara ububiko bw'ibigwanisho hamwe n'abatwara ibiro bitandukanye itegeko ryatewe ko umukono n'umushikiranganje w'intoregati mu gihugu n'umutekano Gervain Ndirakubuca imbere yuko agenwa mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere kuri uyu wa gatatu. Ico bikoze mu gisirikare nta mutegetsi yahindutse. Twashatse kumenya ico iyo ngingo isigura maze ijwi rya Amerika ribaza wahora ari ntwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi atashatse ko amazina yiwe ashigwa habona. Uwo yagize ati izo nizo nzego zikomeye kandi zifashe muntu ku mutekano w'agati mu gihugu. Yongeye ko ati abo umushikiranganje ashobora kugena n'ivyegera by'abatwara igipolisi mu ntara gusa, nayo utwara igipolisi mu ntara agenwa n'umushikiranganje wa mbere. Uyu nawe nta bubasha yaragifise kandi ntiyari kwemera kuko yarazi ko agira kugwe. Uwo yahoze mu gisirikare cy'u Burundi abona ko abagenywe bose ari ijisho ry'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje yahora ari umutekano ubu yabaye umushikiranganje wa mbere. Uwo yatubwiye kandi ko abagenywe ari mu ntumbero yo kuburizamwo umugambi wose mubi woshaka gushigwa mu ngiro n'uwakuwe mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere arengiyome bunyoni hame yoba agifise agashavu. Ubundi yahinduriwe amabanga ni General Gabriel Nizigama, umuhanuzi mu bya gisivile mu biro kwa prezida. Uyu azwi nk'umwizigirwa kwa prezida Evariste Ndayishimiye kuko bava hamwe n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare Prime Niyongabo mu ntara ya Muramvya ihana urubibe na Gitega ahava prezida Ndayishimiye. Uyu Nizigama amakuru yo kwizera ijwi rya Amerika rifise nuko yoba yasubirijwe kugira ngo agenwe mu mabanga y'umushikiranganje w'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu ikibanza yabayemo imyaka itari mike ku ntwaro ya nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza. Umwe mu begereye umugambwe uri ku butegetsi yabwijwe rya Amerika ati ubu kirapanze umukuru w'igihugu ari kumwe na Ndirakubuca Prime Niyongabo na Gabriel Nizigama, nankeka ko abashaka gutoba umugambi w'iterambere tuzobirukana nabo bashigikiye bose. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaramaze imisi avuga ko hari abashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Umuhinga mu by'amategeko na politike Janvier Bigirimana abona ko izo ngingo ni imvugo ya perezida Ndayishimiye vyerekana uko inzego z'igihugu zihagaze.
Turabona ibintu vyankenerwa vyabuze, igitoro, isukari, ibiyeri n'ibindi abantu bakenera mu buzima bwa misi yose. Uko kujuragiza Abarundi, ibi byose byerekana yuko mu nzego z'igihugu hariho ibitagenda neza. Iyo rero umukuru w'igihugu ariko aravuga mu migani kavuga yuko hariho abariko bagomba kumutembagaza, ibyo byose tubona yuko birimo amahinyo. Ashobora kuba hariho icyuka kitameze neza hagati y'abatwara igihugu ku rwego rwo hejuru, twibaza ko yova mu gacerere akaraba icyo ibwirizwa shingiro n'amategeko rikomoka ko bimwemerera. Abarundi icyo bagomba ni umutekano, ni gutera imbere, ni kuronka icyo bafungura.
Bamwe mu banyamigambwe bemeza ko uwoshaka guhungabanya umutekano w'igihugu atokoroherwa. Gabriel Banza Witonde atwara umugambwe APDR yatangaje ko n'abashaka kunaniza umukuru w'igihugu bakwiye gukomborwa bose.
Y'abantu bamenyereye gusasagura amatungo ya leta, abantu bamenyereye kujya ibiturire, hari abadandaza bamenyeye kwikika mu kiza kugira ngo biba bene igihugu, hari abantu bamenyereye kwinjiza ibintu batarisha amakori. Ibyo byose rero usanga abo bantu mwe nabo kugira ngo bashire ku murongo ari ikibazo gikomeye. Mbere nibo usanga kenshi bari kubarananiza igihugu. Twebwe twaramaze kwinjira mu ntwaro ya demokarasi, twebwe rero ntitwibaza yuko twashobora kuba hari abantu bashaka gutembagaza ubutegetsi yipfuza gusubiza igihugu mu bihumbi ngo turote twamwemerera, kuko Abarundi twese kuhagurukira rimwe kumugwanya.
Amakuru ijwi rya Amerika rifise nuko umutekano wakajijwe bikomeye mu gisagara ca Bujumbura, Igitega no ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Amakuru y'ijwi rya Amerika arabandanya. Ihindurwa ry'umushikiranganji wa mbere ryakiwe gute imbere mu gihugu no hanze yacu? Abanyepolitike batanguranye umugambwe CNDD-FDD kuva ukivuka, bavuga iki ku ihindagurika ry'abategetsi mu gihugu? Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umwe muri bo, Leonard Nyangoma, ubu aba mu Bubiligi, arongoye umugambwe CNDD.
Iryo hindagurika rero mu butegetsi nta benshi hari abari baryiteze, ariko benshi rero ntibabyemera kuko umukuru w'igihugu yidodonze kuva kera yuko hari abantu bamunaniye, hari abantu bagira bamukombore, ariko ntabishire no mu ngiro yanavuze yuko yengo yabagiriye ikigongwe kumwinga riheze. Rero nta kintu twabivuga ko byinshi cyane turacyarindiriye turabe yuko cyane cyane imvugo izojana n'ingiro urabona havuye umusoda hasuda ngira ngo sinzi ko abasivili basa n'abibagiwe mu mabanga ahambaye igihugu
mwavuze mushana y'inyangoma ko uruhagarara cyanke umwumvikano muke wari uhasanzwe muri abo bategetsi babiri ku bwanyu uwo mwumvikano muke wavuye kuki watewe n'iki
byongora kwishyura kuri icyo kibazo ahanini uwo kibaza abari ndani muri urya mugambwe ariko icyo nubivuga ko ndibaza yuko urya mugambwe uri ku butegetsi mudafise vision udafise karangamutima gatomoye bita ideoloji itomoye y'igihugu yerekeye igihugu cyose ko uko twabibonye kuva bagiteshikira ubutegetsi umwaka w'2005 ikintu bashize imbere babanje gushira imbere inda zabo benshi benshi urabona ko bahise batwara indege Falcon 50 nizeye yuko ubu yahagiye azoca bikurikirana kuko ikibazo kijya ndege batwaye y'umukuru w'igihugu n'ubu nta nyishu kiratora kandi abayibaye bahazi.
Muravuze ko uyu mugambi uri ku butegetsi utagira vision ariko abantu bakurikirana politiki y'u Burundi bavuga ko yaba uyu mugambi udafite vision utotorwa n'amajwi nk'uko twayabonye ni kuki iyindi migambwe muvuga ko ifite vision itaronka amajwi mu banyagihugu
urabizi umva ikibazo uzinyishe cya Frederico gituma iyindi migambwe idashyikira ubutegetsi yoba ifite vision ibyo birashika n'ahandi ko amatora wagomba nangaho hose urazi ikintu abatora abanyagihugu barabagura bakoresheje ibintu byinshi amateleviziyo bakoresheje amafaranga n'ibintu ugahura batoye umwanzi wabo aho gutora umukunzi wabo birashika no mu bihugu ibi bavuga ngo birimo demokarasi nibyo bimaze iminsi bishika mu bihugu bavuga byita ko ari ibya mbere muri demokarasi.
Amakuru ariko yatangazwa avuga ko ashobora kuba n'ihindurwa rya leta akaba nk'abategetsi bashasha bashike nkanje bashasha icyo mwiteze muri iryo hindagurika rya leta ni nk'iki
reka tubirabe turabe iyo leta ihindutse byavuze yuko noneho ko umushikiranganji wa mbere yahindutse baca bashyiraho leta nshasha byavuze ko ku mugoroba bagiye kuzoba bayishyizeho icyo abarundi biteze baguma biteze si ubu ni kuva mu bukene bw'agakengereza barimo ni kuva mu bushomeri ni ukuronka ibyankenerwa bya minsi yose naba usanga n'ufise agafaranga ntaronka aho bigura yaba imfungurwa kaba agasukari kaba agacupa k'ivyeri yaba ibitoro n'ibindi hanyuma ubuzima bwabo bugasubira kumera neza ariko sinzi kuko sisteme n'imwe sinzi ko ari ikintu kinini kizohinduka.
Mwavuze mushika nta nyangoma ko indyane ziva cyane cyane gukura vision ariko izo ndyane mu Burundi zamye ziba murabizi yamareta atandukanye ni kuki ku bwanyu abategetsi bakomakomeye bama badacana uwaka
abategetsi bakomakomeye bama badacana uwaka bijanye na ya vision nyine nakubwira igihe badufise ihangiro rimwe ku bijanye n'ubutegetsi umwe akaba yaje gutwarira neza igihugu ubundi akaba agira ati jyewe ngomba ndashyikire iyi ntebe kugira ngo niye ntunge gushyikira niyumva byo gushyira neza imbere ineza n'abanyagihugu ugahura bibaye umugani aho rero birashoboka yuko haba abategetsi batumvikana bagaca basamburana hanyuma urumva turi mu ndwara z'igisota kuva 1966 gushyika n'ubu nta cyahindutse ariko
abatwara baravuye mu gisirikare nk'uko mubizi
oya nta gisirikare bavuyemo bari muri cyo nta bavuyemo urabona ko babahamagara n'amapete yabo generale naka generale naka
Leonard Nyangoma murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio Ijwi rya Amerika
yego nawe urakoze Federico kondera kamo
igira hirya ariko madamu nk'inyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri uwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
mbiye tu ni bugo
ndiyo bugo
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
kombo taxi
taxi muyitegurirwa kandi mukayigizwaho na
La Benevolencia Gloria.
Urakoze cyane Frederic Mundikije kuri icyo kiganiro wagiranye n'umushinga na Leonard Nyangoma. Makuru arabandanya ku rundi ruhande. Mugenzi wacu Fidel Nyongabo yavuganye na Janvier Bigirimana ayoboye ishyirahamwe Tournons la Page Burundi riharanira demokarasi n'intwaro ibereye mu Burundi. Ishami ry'ishyirahamwe Tournons la Page riharanira demokarasi n'intwaro ibereye muri Afurika iri mu gihugu c'Ububiligi bavuganye na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Icambere twovuga nuko iyi ngingo kuba yafashwe n'umukuru w'igihugu twibaza yuko atagitangaje ko hari hamaze iminsi hariho ibivugwa bitari bikire, haba ku mbuga ngurukana rumenyesha nke n'amajambo yashikirizwa n'abategetsi bo hejuru harimo n'umukuru w'igihugu. Icambere tubona yuko gukuraho umushinganji wa mbere yari ahari w'umuprezida Ndayishimiye nyene yikingiye yikingiye kubera yari yamaze kuvuga ko ari abantu bagomba kumutembagaza. Twibaza rero yuko yari karavuga ari uyaciye akura, bikumvikana yuko ahanini kwabaye kwikingira gusumba kuronera ineza inyungu z'Abarundi. Kumbure twari kuryoherwa iyo twumva umushikiranganji bashitse ari umushikiranganji azanye ubuhinga, azanye impinduka. Kumbura kaza avuye n'umuntu utari tumenyereye, mugabo akaza ari umuntu aje gukora ibikorwa by'ubuhinga, mugabo gushyiraho ujerove ndirakobuca. Twibaza ko atacu bihindura kininiya ku bijanye n'ingene iyo leta izokora, nako iyo leta nta n'uramenya abazoba bayigize. Mugabo igituma tuvuga tuti nta kinini bihindura ni uko ujerove ndirakobuca asanzwe ari umujenerale yari asanzwe akorana cyane n'abo bandi. Tumva bahinduye nubwo mu Gifaransa visage yabagiye kuba baramuswa ayo mabanga hambaye, mugabe by'uko hari bigiye guhinduka ntibiboneka neza. N'ingingo hanini rero umukuru w'igihugu yashyizeho mu kwikingira ubundi nk'abarundi cyane nk'abandi hagati y'akazi na muntu, kuzana umuntu nkangira ko buca twumva umengo ni gusuzugura abarundi cyane no kwifatira mu gahanga, kuko n'umuntu yabuzwe mu bwicanyi butandukanye. Ni umuntu yamaze kuja ku bihano bya Burayi, aja ku bihano by'Abanyamerika. Ni umuntu uje atagiye guserukira umuntu uko bikwiye, kuko mu Kirundi baravuga ngo nta wiruka yikoreye urusyo. Ibyaha yakoze kuntu yatoteje abarundi mu ngingo yagiye afata no mu minsi iheze, twumva umengo nta mpinduka n'izo haba. Kumbure ariko reka turinde turabe leta aza kuhashyira.
Ku bwanyu none nk'uko muserukira ishyirahamwe riharanira inyungu z'abanyagihugu, leta mwe ku bwanyu mubona yoba ibashimisha yobihe muriko muranebagura ko muravye igenwa rya Jeve ndirako buca ko mutabona ko ari ikintu kinini kizohinduka ku bwanyu, leta yobashimisha yobimeze gute?
Icambere kintu kibabaje ni kutwama turi muri leta z'igisirikare. Twari twifuza yuko hajaho leta y'abahinga, leta irimwo bose atari leta y'umugambwe CNDD-FDD, leta irimwo abarundi. Kuko ingorane ya mbere uno munsi umugambwe CNDD-FDD dufise ni ukwifata nk'umugambwe ugize igihugu. Noneho umukuru w'uwo mugambwe Reveriano Ndikuriyo we yaraciye umujya mu kuvuga yuko ngo CNDD-FDD ngo ari u Burundi, ni kuvuga ukuntu bashaka kuvuga yuko ata wundi muntu afite ikintu amaze, ata wundi muntu afite ikintu yokora mu gihugu atari uwo mu CNDD-FDD. Ibyo ni ingorane. Leta rero yoza yoba ari leta y'abahinga, leta ikeneye gutunganiriza abarundi cyane mu gutora umuti w'ibibazo byugarije abarundi, ibibazo bihambaye kandi bizwi. Ni ibibazo by'ubutungane budashobora gukora kuri bose, ni ibibazo by'ubukene bwugarije abarundi, ni ibibazo by'akarenganyo gakorerwa abarundi, ni ibibazo bijanye n'uko hari ugutunga kurenza kukagwa gatoya abandi bari mu bukene buzuri inzara. Iki nacyo kibazo kiri uno munsi ni kurya ibiturire kwimunogoje muri bamwe bamwe mu bari mu nzego za leta n'ukudahana. Leta rero yoza ifasha abarundi, yoza ari leta ikeneye ko haba ituze mu gihugu kandi abarundi bose bateza kungana imbere y'amategeko.
Murakoze turabashimiye.
Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye.
Anuna turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Murakoze mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Twongere tubasaba imbabazi ku kuntu amakuru yatarasohoka neza mu ntango y'ibiganiro byacu, ariko mubandanye mumviza radio y'Amerika mukunda cyane. Ndashimiye Dieudonne Cyubahiro wadufashije kwegeranya amakuru tubashikirije.